kuvama nuko kagira mu buraruko uci hagati na hagati kugeza mu buseruko no burengero bwo Burundi havugwa bukene bw'ibintu nyamukuru bitatu bikenerwa na bose igitoro mwavu kizungu bwo gutabira isindi mwana isukari hejuru y'ibihani cigagurika ry'amatara ku murwa mukuru butunze Bujumbura hakiyongerako ikena ry'amafaranga y'agaciro mu gihugu eka n'ibinyobwa ntiboneka hose abanyagihugu bo ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega babwijwe rya Amerika ko iduzwa ry'ibiciro arakamuna muri iki gihe
urabona yuko ari ibintu biteye ubwoba mbere yo dutera tujya turabona ko ari ahantu habi
umuceri waravuye ku 2500 n'amajana 4 bugeze ku 3000 birageze yavuye ku 2300 bigeze ku 2800 nyumbati yavuye ku 3600 bigeze ku 8800 amateke yavuye ku giciro cya 6600 bageze ku 8800
restora byaraduze twahora tujya amateke yonyine y'6600 dafize igihumbi ntibarura ubu nk'umuceri n'ukuri ubu tuzoza turawujya kwibonane n'ukuno we
twikoreye basayi cyamwe ngaha turiko turarondera ukuntu turara dusumiye umwana mugabo ugasanga igiciro kirarengeye amahera twunguka
byageze ku bukene bw'igitoro birunyuka ubu mukenyezi yarungitse umwana ku ishuri risuburaro agenda n'amaguru ku birometero birenga 90 kubera ata buryo bwo kwiyunguruza
umunyeshuri wanje yiga mu ntara ya Muyinga nandi urabona ko ni ngaho Gitega yagiye na ku ishuri n'amaguru yarabuze imodoka kubera igitoro cabuze itike nayo yaduze itike yahora iri ku 8000 ubigeze ku 15000
abo ku murwa mukuru butunze Bujumbura n'ubwo batoroherejwe n'ibiciro bigera ku byerekeye kwiyunguruza bakaganya nk'uko uyu mukenyezi abitubwira
kera bisi y'amajana 5 imonyume ba 5 none na ubu noneho byabaye ibara ubu dusiga tugenda ku 6000 2 hamwe n'igihugu sinzi ukuntu nabivuga no kuri
abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika mu ntara z'uburengero no hagati na hagati bemeza ku isukari haheza amezi yarenga kundwi imeze nk'umuzi wibuye
isukari ntitigera tuyironka yarabuze sha giciro bagurisha ntacyo tuyironka ubu banwa cyayi cyonye
nako twakura kandi sukari yarabuze
kandi nako twaragahe
tuske tujye imitumbura birimo umunyu gusa ntagasukari tukironka n'umwana atumaye umusururu awunwe ukuri
agasukari koko nikagane vugwa no kuboneka reka nabone
nakasukari koko twaraheje abana bagomba kugumwa mu mwana
umwavu w'ikizungu wo wari bagiwe n'ubwo hari ishi hamwe fomiri buhingura mu gihugu nkuko abatashe imboko boko kandi bararisha amafaranga babyemeza bo mu manuko bw'igihugu no hagati na hagati
jewe nkwije n'umunsi ni setifwa
bambara ngo ntayiraza
dukurikiriza ikirere abarimye ngaturarushe twebwe
bakaduha amakonti tugakubitwa nk'umunyagihugu mbwicukura ati angeri rero ntishobora kubaho dukubitwa igipolisi bakiringa
zemaze indwi zibiri ntonda ntayo ndaronka mukaba katubwira yuko yiriho
nka jewe amahera amaze gutanga yitike kugenda no kugaruka bakuba duhenda kugeza kugenda ngo yiraheze
umwavu w'ikizungu ntaho twarose benshi ntibanateye batuye gutera mu ivugusi
nare nkunzi za munyamanga mukuru ushira hamwe y'abaguzi ya buko asanga iduzwa ry'igiciro cy'igitoro riherutse mu mpera z'ukwa kane nyuma y'iryo mu kwa mbere rizotuma ubutunzi bw'abantu n'igihugu buhungabana
turabireza kandi ko iryo duzwa ry'igiciro cy'igitoro rizotuma ingaruka zitari nke ku butunzi bw'abaguzi ndetse n'ubw'igihugu kuko ibintu byinshi bisha guca biduhuza ibiciro kubera ibyo kuko byunguruzo n'igitoro
mu kiganiro cya mbere yahamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri perezida Ndayishimiye yavuze ko ubukene bw'igitoro buterwa nibura ajya amahera y'agaciro
ibiciro by'ibitoro nabyo byaduze urumva bujya nitwiya dabute ibintu bimwe igitoro byabaye byinshi cyane muga amahera yamva amahanga ntaduga kubera ntidushora hanze nibike ibitoro kubera ayo mahera mva amahanga aba ari make tutangure twimbure dushore hanze ayo mahera ze hanyuma tugure ibiringaniye
uwo mwimbo umushikanganje rw'uburimyi yavuga mugabo ko ari umusesekara Deo Guide Rurema aha yari kwerekana ibyo ubushikanganje bwiwe bwaranguye mu mezi atatu aheze hari kuwa mbere wiyindi
kuko twaronka abadusaba impusha zo kujana umwimbu hanze murumva yuko byerekana koko mu gihugu umwimbu hari nitwaronka umusesekara nta kibuza ko tuzoronka uwo dushorera hanze
ku iduzwa ry'ibiciro by'ibindi bicuruzwa cyane cyane ibiribwa mukuru w'igihugu asigura ko babishorera hanze n'abo yisaba komisiyoneri aribo ntandaro ya byose
ururimi rw'abantu bose bateye imbere indya zirazimbye ubuzima burazimbye none mwasigurira igituma aha twirwa turafata abantu ba fraud ibihari byo bizaje mu Rwanda niho bizimbutse none wakuraho bizimbye ukaza kubisana kuri fraud aho bizimbutse ejo nabagije imakamba bacha bambwira ngo ahubwo twirwa turahigana n'abenegihugu bashaka kubisana muri Tanzania ibigori
abaganiriye n'ijwi rya Amerika basaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo ibateze uburire iduzwa ry'ibiciro eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.